Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa kabiri tariki 28 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Kuva ejo kumunsi wa mbere gushika itariki 8 y'ukwezi kwa 12 abarundi barakoraniye yarusha mu biganiro by'incuro ishobora kuba ari ya nyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania. Abanyapolitiki batari bake mu migambwe itandukanye hamwe n'abarundi n'abarundikazi bafite uruhara muri politiki ya Burundi batumiye muri ibyo biganiro barahanzwe amaso n'abarundi barindiye kuraba niba izo ntumwa zizoshira imbere inyungu z'igihugu zizokumvikana ku ngingo zizotuma ataruhagarara imishabirano hamwe n'indyane bisubira kuvugwa hagati ya bonse rimwe nk'uko bisabwa n'abarundi bamaze gihe bashikiriza ibyumviro byabo ku radio Ijwi rya Amerika. Muri iki gihe kandi turetse imirwi hamwe n'amashyirahamwe avuga ko atatumiwe hari n'ubwoko bw'abatwa hamwe n'ubwoko bw'abaganwa mu Burundi bwidogera bahuza ko badatumira ubwo bwoko kandi abo bwoko nabwo ari abarundi. Mbega kudatumira abarundi bose barimo abatwa n'abaganwa bivuga iki? Ikintu cokorwa kugira ngo abatwa n'abaganwa nabo nyene bahabwe icicaro muri ivyo biganiro n'ikihe? Muri kiganiro muri sangace munsi rero twatumiye umuganwa Defense Rugema akaba ari mu Bwongereza. Mwiriwe neza mushika ntahe Defense Rugema?
Mwiriwe neza mushika ntahe nkurikije.
Murakomeye?
Ego tushimiye Imana tumeze neza aho duherereye.
Ego mwe twatumiye kandi umukuru w'ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba Emmanuel Nengo. Mwiriwe neza Emmanuel Nengo?
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye?
Yego turakomeye cyane kandi turashimiye Ijwi rya Amerika rishobora kuduhamagara kugira ngo dushobore kuyaga ku icyo kibazo nkora mutima.
Murakoze gushima. Reka dutangure kuri mwebwe mushya na Emmanuel Nengo. Mbega ku bwanyu ikintu cyatumye mudatumirwa muri ibyo biganiro bihuza abandi barundi n'iki?
Mu by'ukuri twebwe n'ikintu tudashobora kumenya icyo byavuye ko kuko nyakubahwa Museveni perezida w'igihugu cya Uganda igihe yatanguza ibyo biganiro muri Entebbe i Kampala nako muri Uganda icyo gihe hariho abari baduserukiye babiri bari batumiwe muri ibyo biganiro ariko inyuma yaho bimaze kujya mu minwe y'umuhuza nyakubahwa Benjamin Mkapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania zahereye yaho ntawasubiye kudutumira ntawasubiye kujya muri ibyo biganiro kandi twaragerageje noneho no kwandikira ibiro byiwe kenshi ariko nta nyishu bigeze baduha kuko twaguma dusaba duti turumva ko ibiganiro abandi bariko barabijamwo ariko twebwe tukabona yuko tubikumiriwemo tukibaza duti byo bavyiza na twebwe arimo turi kugira ngo dukurikirane cyane cyane ingene ibyo biganiro bikunze kuba biba hagati y'abarundi yabene gihugu kugira ngo natwe tugire icyo duterera mbere ari bishitwe ko twumve mu by'ukuri ko biza bihumuriza abarundi bose rero nyuma yaho rero nta nyishi tugeze turonka bituma rero bidutera amakenga hanyuma gushika yaho novuga kuwa ku munsi w'Imana twumvise ko abandi bafashe indege zibatwara yarusha uwo muri ibyo biganiro twebwe rero turara no ku rutonde bari barungitse rw'abashobora kwitaba ibyo biganiro dusanga nta muntu n'umwe yoba aserukira ishyirahamwe canke ava mu mugwi w'abatwa yoba yashoboye gutumirwa muri ibyo biganiro hanyuma tuca twibaza duti mbe none ko igihe cyose habaye ibiganiro haba kuri Arusha yashikanye ku masezerano yasinywe kandi kugeza ubu twe twasanze ayo masezerano yadusize inyuma aradukuramo kandi icyo gihe twasanze bavugamo ibitigiri by'amoko abandi bagaserukirwa ku bitigiri by'ijana no kuvuga 60% ku bahutu 40% ku batutsi twebwe dusanga kubatwa nta kintu baduhaye gishoboka kiboneka hanyuma mbere hari nabaye nibindi biganiro byagiye birakurikira mbere mvuze
none mushyarahe bego
aho hose rero mu bisanzwe rero tumaze kubibona uko nico gituma twavuze duti ni ibintu bibabaje kandi ntabwo ari byiza yuko umugwi cyane cyane wiharijwe n'ibibazo bitandukanye bizwi by'ubukene ibibazo by'amatongo inyigisho ukudaterukirwa ibyo byose bakaba babize ariko umuhungu aza
akabicyaza
akaza mbere kuko bavuze ego cyane
icyo ni kibazo kimaze imyaka myinshi cyane rwose si kibazo cyadutse ha mu biganiro gusa ikibanza cabatwa mu Burundi si kibanza gishemeye muri ko mukora iki mushire hamwe ryanyu kugira ngo ibintu bihinduke
icyo turiko turakora ubwambere ho hariho ukumvisha haba abarundi bene wacu bari mu nzego ukumvisha abatwa bene wacu nabo nyene kugira ngo bamenye ko mwiri byose babiriko biraba bateza kubigira mu ruhara kugira ngo bihinduke izo zose turiko turagerageza kumvisha cyane cyane bafata ingingo ko icyo kibazo uko baguma bacirengagiza uko kandi imyaka igumi ihaca ego baravuga ngo bari mu abandi ngo bari mu byo kumvikana basubira bako nk'ibyo by'ibiganiro twe tuba tutarimwo ariko tuba tuburiko turumvisha na tuba duhawe aka karyo ko kubicisha ku maradio nk'uko muriko murabigira ko ari kugira ngo umurundi canke uwariwe wese yumva mu by'ukuri ikumirwa ingene ribabaza abibone ingene ushobora kubura aho hariho uburenganzira udafise bwo guserukirwa cyane nawe ugaserukira abandi kandi wateza kuba uri umurundi ufitiye uburenganzira ugasanga rero amategeko umengo umwanya umwe uri karayasoma kumva umengo aratomoye ariko waza kwinjira neza mu ido nido ryayo mategeko ugasanga akumira umugwikana kacankuriye cyane ibyo biganiro byaba ibivuyemo ugasanga bifatira hari habo bishimisha nabandi rero dusanga dateruranye n'iki
Ego Emmanuel Nengo mukanya turagaruka
kumvisha abo bantu bari bose kugira ngo bategereke ibibazo bateza kubikorera ko byose biza bihumuriza abarundi bose
mukanya turagaruka cyane cyane kuvyerekeye abandi barundi bashobye kuja yarusha muratubwira iki kintu mwifuza ko boshora kurangura ariko imbere ya Afrika n'umushyantahe defense rwema nawe atubwire mbega umushyantahe defense rwema abaganwa boba baraserukiwe muri byo biganiro
ego me murakoze kuduha ijambo Frederic Nkurikije iki kibazo cerekeye amoko mu Burundi ni kibazo gisa n'icadukanye n'intwaro zakuye intwaro y'ubwami mu 1966 nagira nibutse abarundi yuko uno munsi twibuka itembagazwa y'intwaro y'ubwami hagashingwa republika abarundi twibaza yuko batazi insiguro yayo gushika uno munsi ngarutse rero kuri ico kibazo murazi neza yuko ibintu bijanye n'ivyamoko mu Burundi vyazanywe n'abakoloni turabizi ariko rero naho byazanywe n'abakoloni kandi intwaro y'ubwami igihangamye abatwara ico gihe umwami n'abagabo biwe ntibakoresha imvugo y'ubwoko mu Burundi ivyo bintu byazanywe n'ababiligi hanyuma bishimangirwa ko cane hatanguye amatora mu 1961 niho batangura gucagura abarundi mu moko ayo moko rero yarazwi ico gihe bwari ubwoko bune ubwoko bw'abaganwa ubw'abatutsi abahutu n'abatwa abagiye muri ayo matora igihe batanga ibitigiri by'abashinga amateka by'abakuru b'imitumba n'ibiki baravuga neza yuko igitigiri c'abaganwa kiraho ic'abahutu kiraho ic'abatwa n'abahutu kiraho hanyuma ivyo birabandanya umuganwa Rudoviho Gasore atsinze mu mugambwe ipfona naho nyine barakoresheje ibitigiri z'amoko mu namashinga amateka ariko rero ico gihe abashinga amateka na kwa Gasore baranse yuko ibyo bintu byo kugabura abarundi mu moko bitokoreshwa na gato iki byemeza nuko itegeko ibwirizwa nshingiro byo mu 62 atahantu na hamwe gerekana abarundi ko bagabuwe mu moko bavuga yuko ara barundi bene gihugu gusa ibyo rero mu nyuma birabandanya ariko bakaguma bagerageza kuvuga bagabuye abarundi mu moko
ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane mushikirije idefense ko kari atamoko yahari ku bwanyu ikintu cyatumye batangura kugushira imbere ubwoko ni
urumva ico gihe n'ukuri ibyo ni ibintu bizwi kandi bishobora gusomwa abantu bose bashobora kuraba umuntu naho bavuga iko ari umuntu cyangwa ari umututsi mu nyuma baraba ubushobozi afite nibaraba yuko ari umuntu kugira ze gutwara ikibanza cyo kugira yuzurize ikibanza cy'ubuhutu cyangwa ubututsi baraba ubushobozi afite mu kurangura amabanga bamujeje aho rero turabandanya gushika umwami mwambutse aragize ingorane gushikaho mu nama nshingamateka ico kibazo bivuye ku ngorane zari ziheje kuba mu Rwanda ababirigi batumye haba revolution igizwe n'ababirigi mugabo yitirirwa uruhande rumwe rw'abanyarwanda abahutu n'abatutsi bagasubiranamwo abatutsi bakirukanwa kubera bagirizwa yuko aribo bamye batwara igihugu ibyo bintu byaje mu Burundi ariko rero bije mu Burundi nibyo zatumye habizongorane bituma bagomba guharura abahutu n'abatutsi ariko ico gihe gushika mu 66 hari ubwoko bune buzwi abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa ibyo rero igihe haje intwaro ya Repubulika nababwiye uno munsi twibuka imyaka 51 iheze haje intwaro ya Repubulika ubu hari hageze yuko abarundi bibaza yuko tugasubiza agatima mpembero tukaraba iki intwaro y'ubwami ya Mariya abarundi nico iyo ntwaro ya Repubulika iriko imarira abarundi muyo mu myaka 51 iheze
muriko muvuga idefense
rwema umubabarire gatwangira ndangize ngaha
yego
ibyo uko ubyo bwoko bune haje intwaro ya Repubulika bwaciye bugabanywa ku bwoko butatu abaganwa barabakumira ntibasubira kuvugwa muri mu Burundi izo ntwaro rero ziza ari intwaro ziterabwoba hamwe umuganwa adasubira kuvugwa ibyo ni ibintu byabaye kandi hari na bamwe mu biza byo kwicana byagiye biraba ari 65 ari 72 abaganwa bamye bagwa mu mporero urumva rero ngaha nitwo cyangwa ngo turandire twagomba twereka abarundi kandi abarundi bose barabizi kandi abarundi babizi cyane kurusha abandi nibajye abanyagihugu abanyepolitike
mu kanya gatoya cyane rwose defense rugema ndabona kanya katujanye cyane mu majambo make muriko muvuga ko iyo intwaro z'abamizi baho zigumaho atakibazo camoko indyane z'amoko mu Burundi ziba zihari amasibona 30
intwaro z'ubwami ntibashimikira kumoko na kare bavuga yuko umwami abaza umujyango atabaza ubwoko
yego mitugaruka
izo rero by'ukuvuga moko z'ukubishimangira ko byaje kuri izi intwaro za Repubulika mugabo bakabigira mu ntumbero yukugomba kuronderera inda za bamwe bamwe sinovuga ngo mushire muri rusange ngo bahutu bose cyangwa abatutsi bose abanyagihugu babahutu abatutsi babaganwa n'abatwa barashaka kubana mu mahoro mugabo abanyepolitike abo bantu bitwa ngo barize nibo baje guhenda abanyagihugu bagakoresha moko kugira bashike ku byo bashaka mugabo uko kugabura
ico kibazo
n'ikibazo mushikirije
ico kibazo mushikirije idefense
ibibanza bya politique nta nyungu nimwe biha umunyagihugu
ico ni kibazo mushikirije gihambaye cyane gose reka tubaze rimushyana hehe Emmanuel Nengo nimba ariko nawe nyene abibona idefense aravuze ko abahutu abatutsi abatwa eka nabaganwa abanyagirwa sanswe bashaka kubana mu mahoro abajyanisha abanyapolitike namwe uko niko mubibona mushyana hehe Emmanuel Nengo
icyo kwari karabishikiriza abanyapolitike kuko twaramaze kujya mu ntwaro ya demokarasi hateza kubaho abanyapolitike kuko nta dushobora kubica ku ruhande cyangwa ngo tubidehe murazi rero aba bashaka kujya ku butegetsi baba bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo barabe ko bashobora kubujyako ibyo rero nibyo biba bihari nta n'umwe atomenya ko ariko bisanzwe biri ibyo nabyo byo kuvuga ati ni kenshi abanyapolitike nibo bateranya abenegihugu bubu ugasanga bagwa mu mporero nibyo ibyo nabyo kandi nibyo ari nacyo bituma twaba tuvuga duti mu gihe tuba twarimaze kwinjira mu nzira ya demokarasi nuko uwo muntu abaharanira uko kujya ku butegetsi biba biteza kuca mu nzira zizwi aho umuntu agenda akiyamamaza hanyuma yiyamamaje atowe hanyuma akemezwa akaserukira abandi ibyo niyo demokarasi ibihari kuvuga rero ati icyo abarundi twifuza kubana mu mahoro nibyo twese twifuza kubana mu mahoro ariko ku kubana mu mahoro ntituzoshira ku ruhande n'ubundi abanyapolitike kuko ni nabo banabizana ahubwo tubahamagarira yuko uko guharanira ibyo bibanza bya politike bitucamo kwigisha cyane cyane amacakubiri ashingiye cyane cyane ku bwoko ku madini eka no ku bindi bitandukanye iburere ahubwo gusa ko hoba guharanira iterambere rya bose iterambere rya bose rero naho kandi rishoboka mu gihe iyo politike y'umugambwe kanaka iba ibona mu by'ukuri yuko iriko iratumbereza bose atanumwe ikumiriye mu iterambere no mu guserukirwa guserukirwa rero mu gihe rero kuba guca mu matora biba bikenewe rero yuko uwo muntu uwo ari we wese abikeneye kwiyamamaza cyangwa kwemeye gukina iyo politike aronka uko kwisanzura bikaba ku mugaragaro atakwiyegeza gutyo rero niho bizotuma umwenegihugu cyangwa umunyagihugu yumva yuko mu by'ukuri uwumuserukira aba ari umuntu abikwiye atumbereza ijambo n'ibindi
mukanya kari imbere ndabasaba mubwire icyo muvuze naho ubwoko bwanyu butaserukiye mu biganiro yarusha ndabasaba muduhe ibyiyumviro n'ibyifuzo mwifuza ko abanyapolitike boshobora ibibazo cyane cyane boshobora gukemura ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond mwiriwe neza izina ryawe ry'ikirundi ni nde Edmond
Ndayikunda
Edmond murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abatwa n'abaganwa batatumiwe mu biganiro biriko bihuza abandi barundi tuga ku ijambo
ikintu ushobora kuvuga alo
tuga ku ijambo turakumva
ndiko ndabiraba nk'ubu hari igihe mu ntwaro baravuga ngo dukeneye abatutsi aba dukeneye abahutu aba ariko ibyo byose bikaba bifise ahantu byavuye birafise umuntu yabizanye kandi birafise n'intumbero ziba bifise cyane cyane bizanye n'umuntu aba ari ku butegetsi ndadekwa bishikuba tukiri muri ibyo bihe haza umuntu akavuga ati abatutsi hazoja mu ntwaro abahutu hazoja mu ntwaro rero abatwa nabo ubu bavuga ati ntibaserukiwe bikwiye ko ntibazemera ubu abaganwa urumva nabo nyine ko bavuga yuko badaserukiwe kandi bo baca bavuga yuko ari nabo bari baratanguye no gutwara kandi n'ibyo bintu by'amoko ko tubona ko byaje ku ntwaro z'abaganwa bikazanwa ko numva yuko byazanye n'ababirigi nabo bakoze iki kugira babyigizeyo nk'abaganwa kugira ntihabe amacakubiri cyangwa habeho ugucanishamo abarundi bityo numva n'abaganwa none
murakoze Edmond mukanya turaha ijambo cyane cyane defense rugema ishuri icyo kibazo reka tubanze duhe ijambo kandi uwundi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Leonard mwiriwe neza
amahoro cyane.
Murakomeye.
Yego turakomeye.
Muri hega Leona.
Ndi mu cyanguzo muri komine Mishiha.
Cyanguzo izina ry'ikirundi ninde?
Ndiyo nkuru Leona.
Niyo nkuru ufi. Urafite ikibazo duga kwijambo ikibazo cy'imvira.
Icyo mbona nabo batabatumiye abatwa. Na abagiye muri Arusha naho bo baserukira bakagira gukemura ikibazo kirimo Burundi ngo natacho byo babitwaye.
Murakoze Leonara niyo nkuru reka e defense Rugema Edmond yabaje ikibazo ati mbega abaganwa bakoze iki kugira ngo bamirire kure izo njyane naho muvuga ko zazanywe n'ababiri.
Ego me nibaza yuko ingorane ziri mu Burundi murabona twama twibaza tuti mbega izingirane ziri mu Burundi isoko ryazo ni irihe canke ikibituma ni giki kuko urabona nibintu byama bigenda bigaruka abarundi dusubiranamwo ugasanga nta cigwa turonka ku ngorane twagiye turaca mu aho twogira tuti turogoroye tugasanga dusubiye muri bya bindi abarundi dusubiye kwicana ushikaho ikibazo cagiye gukomera ari kibazo c'abahutu n'abatutsi narico kivugwa cane kuva intwaro y'ubwa mitembagajwe ico kikavugwa cane kubera iki igihe intwaro y'ubwa mitembagajwe bavuga yuko niho hatanga kuvuga ubwoko cyane abatwara intwaro zikitirirwa abahutu cyane abatutsi muri icyo gihe rero gihe hari kwavugwa abahutu n'abatutsi wamenga nibo bene gihugu bonyene baribagira yuko hari abandi atari abahutu kandi atari abatutsi baba muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero byo kubona yuko ingorane ziri mu Burundi ziri hagati y'abahutu n'abatutsi akaba ari byo byama bivugwa ibyo nibyo byateye ingorane bikerekana kandi yuko yari koragwanira intwaro usanga umuhutu aca ashaka kuraba mwene wabo umuhutu umututsi bikaba gutyo mugabe ibyo rero n'ubu nsubire ndabivuge ni ibintu bibera hejuru kugwego go hejuru kwanye politike sindi ko ndavuga yuko abanye politike bose ari babi hari abanye politike bashaka by'ukuri yuko Burundi bwo kogorora bukava muri izo njyane zidahera. Aha rero ubajije rero uti mbega ibyo baganwa bimeze gute ati byo bazatanguye ku ntwaro z'ubwami ibyo je nibaza yuko atari byo na gato kandi n'ibintu umurundi wese azi gusoma cyanke afise uko gushaka ko kumenya akahise ku Burundi yo birondera ibyo murazi neza yuko umuganwa Rudoviko wa Gasore yitwa ko ari umuganwa atari umuganwa bw'ubwoko yari umurundi yari umuganwa kubera yari umwana w'umwami yari izina ry'ubutwari. Ibyo rero iyo tubuza abaganwa bifite insiguro nyinshi, iyo tubuza abahutu bifite iyindi siguro, iyo tubuza abatutsi na byo nyine bifite iyindi siguro atari y'ubwoko. Ari nacho gituma ibi bintu byo kuvuga ubwoko cyane gushimikira ku bwoko twaraba ingene abarundi tubivamwo tukiga kuba abarundi
kubivamwo ikintu ico ni cyimvero gihambaye cyane gusa defense hariho nabavuga kubwo bwoko bwose butaba
ibi biganiro byama biriko biraba urumva harabaye Arusha ya mbere ikintu twebwe tunegura nuko abarundi bagiye muri Arusha abanye politique bagiye bashira ubwoko imbere bavuga ati bagabura ibiti barabye ubwoko baca batorana abahutu n'abatutsi gusa abatwa barabakwegeramwo ariko ntibabashira muri iyo bwirizwa nshingiro abaganwa bobo nta na hamwe baseruka. Birababaje kubona tuvuga ubwoko ni sico kintu cari kuba ikibazo nyamukuru kuko turiko twibohera mu bintu tutazovamwo gushikaho ayo macakubiri bayashize mu mategeko kuvuga abahutu n'abatutsi mwitegeze muri Arusha ya mbere ibyo jewe ku izina rya Ange Rugema ndabona yuko byabaye ikosa rikomeye ikosa rihambaye
ico ni cyimviro
naho ndumuganwa naho ndabandika mvugira abaganwa mugaho simvugira abaganwa kugira tuje mu bintu byo kugabura ibiti za politike canke iki twebwe tuvuga tuti babuze ubwoko niba buvuge bwose uno munsi umuganwa agiye mu namashinga mateka aronse ikibanza cya politike ategeza gucaba gutora umuntu kwari umuhutu cyane
egume il defense rugema ikanda basabe inyishu ngufi ngufi ndabona kanya kihuta cyane gose akanya kari huta cyane gose muzi kumpa inyishu ngufi ngufi murashikirije ikibazo gihambaye cyane gose mushya ntahe il defense kivugwa n'abarundi batari bake ko gushira amacakubiri cyane ubwoko mu mateko ari kibazo abarundi nyene bashora kuba batazovamwo vuba cyanke ari kibazo gishora kuba ikibazo gihambaye cyane gose ariko reka tugaruke ko mushya ntahe Emmanuel Nengo nawe nyene ya asanwa bajijwe ikibazo na Leonard niyo nkuru avuga ati mbega abarundi bari yarusha bagira kumvikana eka ukuntu hotorere inyishu ibazo by'abarundi n'abatwanya nabo nyene bo baserukiwe ico cimvire cashikirijwe na Leonard niyo nkuru mu kivuga kwiki
ivyo byashikirijwe na niyo nkuru Leonard ndamutegera kandi mu byukuri avuga ukuri nk'ukurima ariko ikibazo aho kibakiri twebwe mu byo tuba dukeneye nuko ubwa mbereho nk'ibyo bintu by'ibiganiro biba biri ko birapfa mu gihe kandi biba bizwi yuko abaserukiye ababiserukiwemo cyangwa ababiserukiye abandi muri ibyo biganiro baba bava mu migwi itandukanye iyo migwi itandukanye mu gihe ariko biri yateza kuba yose ari mwiri bakabivuga kumwe bakabyumva kumwe bakabisozera bose babyumva kumwe naho hama habo urimo dufate akangonongono ariko rero ikibazo rero kiba gihari tuba dukwiye kuza turaba kahise k'iki gihugu cyacu aya magume cyagiye gicamo nta wubideha kuko kugira ngo dushike kwinosaha kw'ibi byose habaye ikumirwa ryagiye riba ku mugwi uriya cyangwa uriya gusuzugura abandi kugaya abandi ukwica abandi umuziza icyari ibyo rero byatumye hariho abigungira ku butegetsi ugasanga nibo bazwi yukumengo igihugu nibo bakiranguye nta wundi muntu akifiseho uburenganzira ni nabyo byatumye hariho abafata ibigwanisho kugira ngo bikure ku izosi umuntu abatsindagira abandi akabakinyiza avuga yuko kanaka nta burenganzira ufite kuba uri mu rwego kanaka ibyo nibizwi hawe ibintu na kabiri byabaye ibyagiye birakurikira andi magume yagiye akurikirana ibyo byose byava kuki ku gasuzuguro akagaye no kumva kuti jewe zumba abandi ukamenga igihugu niwe ugifite uburenganzira nta wundi agifite uburenganzira ibyo nibyo byatumye tugira arusha rero bashyizemo bagiye kumvikana bagiye kumvikana ari uko babona ko ikibazo cyari gihari cyari cya politike n'icyamoko ariko rero bamaze kubona ko icyo kibazo gihagazaho baciye bo bafata inzira zo kumvikana ko haniniya abantu bo bafashe ati abarundi b'ukuri n'abahutu n'abatutsi abasigaye ndi muri abarundi muri murabacangiro niko nobivuga muri muraho kugira ngo muhabe ikibazo kibabaza abandi kuko mbwiye guhore bonare dufatiye ku masezerano y'Arusha yombwira ingene kugeza kwinusa icyo baba barafatiyeho kugira ngo bavuge bati inzego zose zibaho z'igihugu uhere kuri leta ibaho umbwire uje ku bategetsi batandukanye kubintara ubwo abashikiranganje intara amakomine imitumba byose hanini yabavuga bati ni mirongo itandatu kwijana mirongo ine kwijana niyumva yuko nimba yaba nsinzi icyari none yaba ari nk'umutwa dufate akumva yuko ibyo yogira byose nta burenganzira afite kuko ashobora kuba mu rwego ruriya cyanjye kanaka mu gisirikare bavuga ati ni mirongo itanu kwijana abahutu mirongo itanu kwijana ku batutsi ubwo arumva yaba ari umutwa dufate yifuza kuba muri urwo rwego kuko n'abariyo bifata n'uko yuko barahugutsa ku nk'ifata kibanza kuko nta cyaro afite kuko nta tegeko ribakingira rihari nayo ntiyumva yuko iyo hatowe iyo habaye amasezerano ayo masezerano agafata bamwe agakumira abandi hamwe mbere itegeko riba rifashwe rikagukumira rikagushyira ku ruhande ku buryo uko uri yaba wewe cyanke
umuzukuru azoza ataburenganzira azafite burya bwo yumva ko byaba binezereje
yumva
karyohewe ni yaho rero niho tuba tuvuga duti uko kuba hariya si ukuvuga ngo tuba tuvuze duti hakogwe cyane cyane ku byamuko tuba dukeneye yuko hakogwa ku bibazo by'abarundi
ariko rero nk'uko nabivuze
ibyo bizodufata umwanya tuzokwiha yindi ntambwe yo kuraba ingene ibyo byamuko byozovaho bukebuke n'ahandiho ubu ntawovuga ngo nibabikure hubu byogorana mu by'ukuri ariko bisaba yuko abanyapolitike n'abarundi twese dutera iyindi ntambwe tukajya mu byo kubaka igihugu cyacu tugashyiraho amategeko atanu akumira yorohereza nako aho uburenganzira uwari we wese hanyuma tuje ku bikorwa twese tubona ko ari byo kuduteza imbere haba mu nyigisho mu by'ubutunzi n'imico kama hamwe na politiki
yo
mu demokrasi igatsimbatara mu gihugu.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Steve mwiriwe neza.
Mwiriwe neza sawa.
Ni byiza cyane rwose Steve mwitwa nde izina ry'ikirundi?
Agomba kubaza
Steve
ndakwanza mbanze ndamusaba mutumire.
Yo rakumba uri hehe?
Ndi mubwiza.
Yego duga ku ijambo.
Nagomba kubaza ku byerekeye ibiganiro bigomba gushyira gutangura I Arusha. Ko numva harimo aba batumiye mbe bajya bafite ibyo bapfana na leta hamwe nabo bavuga ko baba baragize baragombye kugira kudeta hari abo baba baratumye kugira ngo bajye mu biganiro kugira ngo basize hamwe ko tumenyereye umuntu aburana n'uwo afite icyo bapfahama umuntu agasaba imbabazi n'uwo afite icyo bapfa kugira ngo basubirane hagaruke amahoro hari abo baba baratumiye muri bo.
Murakoze Steve kuri icyo kibazo. Tumaze dufate n'ikindi kibazo cha Chanel. Chanel mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, izina ry'ikirundi ninde?
Dusabe.
Dusabe, murafite ikibazo cy'imbiro?
Yego, nagomba kubabwira ubwa mbere hoho nimba bo batwana baganwa bakora vuga yuko ngo batatumiye I Arusha. Nibaza ko atari ibyo kuko abagiye I Arusha ntibagiye baserukira ubwoko, bagiye baserukira imijyi ya politiki bavamo. Nta mugambi uri mu Burundi n'umwe uri mu bwoko bumwe. Imigambi yose iri mu Burundi imwe abahutu imwe abatutsi imwe abatumwa n'abaganwa byose. Bivuze ko igikomeye ari kigova mu ibyo biganiro. Inyishu niyo atari nziza, sinibaza ko ari ingorane byotera ngo ni uko abacanke bariya batatumiwe ko aha mu Burundi abo baba bakumiriwe bo bari benshi ari ibimuga bifite ibibazo byabyo, hari abanyamwema bifite ibibazo byabo. Ubona ko iyo ya pas de règle sans exception batatumiwe, nibaza yuko iyi grève amateko yarakwiye kubana na Geneva kugira ngo bose baserukirwe, ariko turabe cyane cyane ikivova muri ayo mantu ze muri ibyo biganiro n'icyazagiwe muri z'abarundi bose. Sinibaza yuko ari ingorane byotera ngo ni ukubera abacanke bariya batatu.
Murakoze Dusabe Chanel. Reka duhe ijambo abashinganari turi kumwe kugira ngo bagire icyo bashikirije kubishikirijwe na Dusabe Chanel. Ariko imbere yaho nagomba ku kibazo cya Steve, nibaza ko muri abashinganari twatumiye ikibazo cy'iwa totishura kuko ntibazi urutonde ntibarufise imbere yabo rw'abantu batumiwe batumiwe muri ibyo biganiro. Ariko rero reka umushinganari Defense Rugema mugire icyo muvuze kubishikirijwe na Chanel Dusabe.
Icyo nabivuga ko nuko nibaza yuko icyo abarundi bakwiye kumenya cyane cyane abarundi bafise umutima ukubaka ukubana n'abavukana kandi abaturazi ni benshi. Iyo turiko turavuga ibi byerekeye abaganwa canke abatwa bakumiriwe, ntituriko dusaba ubwoko. Ubwo bwoko uriho nawe turiko turabusaba. Icyo dukora ni ukugira twibutse abarundi yuko ubwo bwoko buriho, ubwoko bwamyeho mu Burundi. Ikibazo ni cy'uko habikumigwa, ikumigwa rishobora gushika kwifutwa y'ubwoko. Ibyo rero nibyo twebwe tugwanye. Ntituriko tuvuga ubwoko kugira tuje kugabura ibyo ibyo byicaro bya politike cyangwa iki tubivuga kugira twerekane neza yuko iyo hashimangiwe ko ubwoko bubiri gusa mu Burundi yuko iyo ntumbero atariyo iyo havuzwe ubwoko ntihavugwe bwose iyo umuganwa agiye mu namashinga amateka cyanke ahawe ikindi cyicaro cya politike ntibamubwire ngo emera kuri umuhutu cyangwa umututsi kugira uronke icyo kibanza ibyo nibyo turiko turagwanya
ego me mushya ntahe namwe nengo mushya ntahe Emmanuel Nengo kubidashikirijwe na Dusabe Chanel avuga ko ubwoko bwose bwaserukiwe imigambo yose mu Burundi irimo ubwoko bwose yabatwa abahutu abatutsi n'abaganwa duga kwijambo
rega uyo Chanel icyo namumenyesha ari muri babarundi birengagije ibibazo aho biri akerekana agashakwerekana ko ibintu byose biba bitumbereye amategeko ameze neza ibintu byose ikataha ngorana atagahazi gahari nk'uko uyu Rwigema bivuze Rugema iyo turiko turavuga duti ubwoko kanaka na buriya bukwiye gufata cyo kimwe n'ubundi kubera twese turabene igihugu nitwa turiko turavuga ngo tushaka kuja Arusha kugira ngo tuze gutembera Arusha twarahakoreye bamwe indege twarazigiyemo zitandukanye ntabwo ari amahera twaza kuronderayo twaza kugira ngo ubwambere bibiberayo twese twikurikirane hamwe twese kuko icyo namubwira yogenda gatohuza cyangwa agenda abaze uko ariko kose azosanga yaba sosiyete sivile abari hanze bari mu gihugu azosanga ari bande azosanga ari abahutu n'abatutsi agende mu bamenyeshamana azosanga ari bande si babandi nagira ndamubaze ikibazo kimwe mbe ni kuki bavuze bati reka turabe iby'amasezerano y'Arusha ingene yoba ameze tuyige tuyasubiremo kubera hari haho ho bari mwakahaze kubera cyari abaca basimbira ku isunzu y'inzu ngo ntukoreko tukubera barenganije abandi mbe kubera iki ibindi biganiro biba biri kubiraba bakumira abandi hakitwa yuko umenga mu kabiri niyo yonyene afite uburenganzira kwa kino gihugu izere ari karashikiriza ndamutegera kandi n'uburenganzira bwo gushikiriza uko abyumva nkuko naje ndiko ndashikiriza ibyo niyumvira tukwiye kumenya rero neza na neza yuko ivyo byo guserukirwa yabajewe cyangwa ubundi igihambaye nuko hajaho amategeko akingira bose yari karavuga bati abari yo baserukira bose igihambaye nuko ushika ku kintu cyiza gihumuriza abarundi bose twese nibyo twifuza kandi turabazwa no kubona tuguma mu njyane nk'abenzi muko buyumbwira inyishu bazoshika ko iyo ari ingene izo bitumbereye yaba yifite iyo nyishu aho naje nati ndamubwira nti akomakibazo mugo rero ntazi ingene ibiganiro bizogenda nuko byatanguye n'ingene bizoheza cyo bituma twaba tuvuga duti mu gihe bavuga ko ari imigwi yose yateza kuba ari ihiri ikabikurikirana ikumva mpaka gushika ku idundura ryabyo gutyo niho uba uwo ari we wese ibipfuyemo abyumva abitegera ingene byabyaragiye n'ahandi ho tubivuga gutyo kubera dufite akahise kabyerekana amasezerano y'Arusha yakumiriye abandi kuko hariyo abahutu n'abatutsi ibyo bakoze yarabibonye kandi bagenda bavuga bati nta kibazo cy'ubwoko gihari kandi tuzi yuko amategeko ahari ariko abivuga bakwiye kuba bategera abandi yuko iyo turiko turabivuga gutyo atari kugira ngo twagiye gutembera cyangwa twagize gutyo ibyo tubona byofasha kubaka igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
ndabaramukije mwese
muri hega Jean Bosco
ni muri South Carolina
muri Amerika izina ry'ikirundi ninde
Bwenge Jean Bosco
murafite ikibazo murafite iki mu biro turiko tuvuga cyane cyane ku bwoko bw'abahutu n'abatutsi bavuga ko batatumiwe mu biganiro biriko bibera yarusha
yendi ndi umuntu navukiye hanze n'ubu ndi hanze ariko icyo je abo bantu ko barimo barabigura n'ubu ntibadusigurira neza ese leta ihari mu Burundi uko sindanayize nta bantu babahu babaganwa cyangwa babatwa bo bari mu cyahe mu gisirikare cyangwa mu muhari wa CNDD-FDD numva ngo uri ku butegetsi nta baganwa nta muganwa arimwo nta mutwa arimwo ku buryo mu Burundi harimo abantu babaganwa n'abatwa batwara usibye ibyo kuja muri Arusha barondera ibibanza bitwaje abahutu n'abatutsi nibyo by'abaganwa n'abatwa kibazo cyane cyari
murakoze Jean Bosco Erika duhe njambo Terence muri beneza Terence
muri beneza
muri he Terence
ndi muntara ya muhinga komine giteranye
giteranye izina y'ikirundi ninde
Tuyisenge Terence
Tuyisenge
ego
murafite ikibazo murafite cyumviro
ego deki rashaka gushikiriza kuri ibyo bintu bijyanye n'ubwoko mu bisanzwe ubwoko nta kintu nta ngora byari biteye kuko ukuntu ibintu bimeze ubwoko buba bwiza bivaye n'ikintu uriko uraburonderamo urebye akahise kagiye karaba ku Burundi hariho abantu bagiye baricwaza ibintu by'ubwoko bagira ko rero bagira abo bacinyiza ari naho rero nire navuga mu bisanzwe ikintu cy'ubwoko yaba byari ibikunda yuko umuntu wese yumva kwitwa umuhutu ataco bitwaye kwitwa umututsi ataco bitwaye kwitwa umutwa ataco bitwaye icyiza ari uko umuntu wese iyo bari ku butegetsi kereke twaba umuhutu cyangwa umututsi agatunganyiriza bose nge ndumva yuko atangora icyo zo bagiteye ariko urebe ibintu byagiye birashika mu gihugu haragiyeho za republika za mbere kubera yuko uyu ashyizeho ari ubwoko ubu n'ubu ukacumengo ntiyasezeranyiwe gutwara uwo bakabara mwinshi haja huyu ukasanga ati naka kubera giye ko ari muri ubu bwoko twigeze duhuza ukasanga abantu ntibamwiyumvamo ahubwo ikiza nuko abarundi twa dukwiye gutahura yuko nimba umuntu ashoboye ikintu nagikore tutarebe kuri ibyo bintu by'ubwoko ari naho ibyo bintu by'ibyo biganiro bigenda birakugira ugasanga ari umuntu ariko arahiga inyungu ziwe afatiye ku kagwi gatoyi gafite yuko arimwe n'umutwa aravuga reka nje muri ibyo bigwande ndandi imitsi mu kuvuga ati aba ni abaserukigo kugira nawe nze shikigwe hanyuma nkingire ubwoko bunubu ari nabo baguma bacanishamo abantu usanga batize abanyepolitike bagatwara imbere cy'ubwoko bikaca bituma tubaho na kubera yuko hariho abashaka gucingiza abandi rero nashaka mbaze abo batumire ubwoko hari ingorane cyari byari biteye kwitwa umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umututsi hari ingorane biteye cyari ikibazo nuko umuntu afite ubwoko bunaka hagize icyo ashikiye aca ashaka kugira acinze bamwe n'abandi
urakoze
aho usanga rero kubariho bariho ngo nuko ngo ari abahutu nimba bari ko barakorera bose babona ati bizohava bigorana kugira natwe dushikirwe ariho babandi usanga bari ko baradadaza ibintu by'ibyungire bigatuma ibintu bidatera imbere
egome urakoze Terence tuyisengereka ijambo mushel nahe defenseur rugema agira icyo avuze ko byashikirijwe na Jean Bosco ari muri leta z'umwe za Amerika ekana Terence Tuyisenge Jean Bosco akaba yabaje niba ubwoko bwose butari muri iyo migambwe butari mu nzego za leta mu gisirikare ibyo ni ibintu umuntu atari mu Burundi adashaka kumenya cyane gusa ariko reka ndabaha ijambo mu gice muvuze kuri ibyo bibazo byose abo bashika ntahe bashikirije
igome murakoze
mukanya gato ndabona kanya kihuta cyane
yeah egome ikibazo n'inyishu biguma bigenda bigaruka n'ibya bindi n'ubu ikintu cemeza neza yuko hari kumigwa by'ubwoko nuko nabivuze amoko mu Burundi harabaye amacakubiri y'amoko gushika aho bishigwa mu mategeko gushika aho bishigwa mu ibwirizwa nshingiro muri iryo bwirizwa nshingiro handitswe ubwoko bubiri gusa abahutu n'abatutsi hariho amakota yatanzwe y'abahutu n'abatutsi gusa ibyo rero si ibintu turiko turavuga dukuye mu kirere ni ibintu byanditswe mu itegeko mu ibwirizwa nshingiro ni kuki abatwa n'abaganwa batanditswe mu ibwirizwa nshingiro icyo nicyo kibazo ikindi naco ni kuki abagiye muri ibyo biganiro bya Arusha haseruka abahutu n'abatutsi ni kuki abaganwa babaye dusa nuko umenga turabarorerezi mu nyishu zitangwa kuri ibyo biganiro bibiri ko biraba kandi abaganwa umuganwa nawe yashobora gutanga iciyumviro cy'ukubaka cyo gushyira hamwe abarundi cyo kuronderera amahoro abarundi akabigira kujya umuhutu n'umututsi yaserutse arusha ivyo rero nitwo tusubiye inyuma gatoya ntituriko dushimikira ku moko tuyashimikiye ko mu ruhande rumwe kubera yashizwe mu ibwirizwa shingiro hariho amakota yatanzwe ayo makota nico kintu turiko turabaza ni kuki hari amakota y'abahutu n'abatutsi gusa ni kuki uno munsi umuganwa agiye mu nzego atora ku muhutu canke umututsi ico nico kibazo aha rero nogomba guca ndabasigurira ndababwira nti abarundi burya hari wundi yabivuze ati tutize kubana nk'abavukana tuzopfa nk'imbura kimaze abarundi aho kugira twubake igihugu turabanya igihugu bamwe abarundi duta umwanya munini turiko turacagurana muri ayo moko ivyo rero ni bidutesha umwanya ni turiko tuvuga ngo baganwa bavugwe arusha kugira baze muri ayo magabura nyama turiko tuvuga tuti ubwoko bukoreshejwe ni bukoreshwe kuri
defense rugema muri ko muri ko defense mu kanya gatoyi cyane rwose muvuze muri ko muvuga ko ari arusha bari mu magabura nyama
ku nyungu z'abarundi bose
muri ko muvuga ko ari arusha bari mu magabura nyama
ivyo nibaza yuko ikintu gikomeye kandi arico kizotuma uburundi buguma mu njyane nuko arusha ya mbere bashizemo amakota yuko inzego za leta zizogabugwa mu gisirikare bizogabugwa mu bahutu n'abatutsi ugacusanga bagubandanya bakorera kuri ibyo kuri iyo ntumbero izotuma Burundi butava mu bwene turimo
yego be reka
izo rero twibaza yuko ikintu twahanura nuko abatwara igihugu abaserukira igihugu abagwanya leta bari arusha buraba bakaraba neza yuko ico kibazo camoko batogishimikirako bagishimikiye ko naho nihakoreshwe ubwoko bwose
ego mate turi reka duhene jamo kandi umushana Emmanuel Nengo nawe nyine agica avuze kujashikirijwe n'abashyana babiri Terence Tuyisenge na Jean Bosco ari mu ntara ya Carolina umumanuko muri leta z'umunza America duga ku jambo
ego ndumva nkuwo ari hanze byinshi ntabyazi koko ariko nashaka kumubwira yaba asoma amategeko cyane cyane ibwirizwa shingiro rigenga iki gihugu cy'u Burundi ababitegera abayumva ibyo turiko turavuga nkuko rugema ariko arabivuga twebwe tubwoko tuvuga duti buteza kujya arusha ariko tubwo turavuga yuko yaba ari ibyumviro bivugirwayo bibe biza byuzuriza bose bavuga nabo bati barashyize mu mategeko izamuko barekuye kubishyiramo ku buryo bitunganiriza bose uwo yari kabaza ngo mbe muri leta ngo mu migambwe ngo aragire nkumbura amatohoza azombwire kuva ma leta abaho umuntu umutwa arigira aja muri leta azobimbwire n'ubu ukwizeke kuri hari na cyane cyane ibyo bizashingira uko riri nta n'umwe afite uburenganzira w'umutwa wo kuba muri leta y'u Burundi y'igihugu cy'u Burundi nta na hamwe nta hashobora kubica akwiye rero kubyumva yuko iyo turiko turabivuga duti amategeko aba cyane cyane yavuye mu by'amasezerano baba bakwiye kuyiga neza ku buryo aha uburenganzira abarundi bose nashaka kongera kumubwira yuko nimba ari ntaje ndiko ndavuga cyangwa rugema cyangwa uwundi wese yoba hari icyo ashobora kubivuga ko kubijyanye n'ibyamuko akwiye kumva yuko tutariko turavuga ngo ndiko ndavuga kugira ngo njye arushe cyangwa kana kazi aje arushe turiko turarondera yuko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umuganwa yaba umutwa itegeko ribakingire cyo kimwe ntihabe kuvuga ngo mwebwe muzoba muri serukiyo ku mirongo iyi n'iyi kuyijyana namwe mu mirongo iyi n'iyi kuyijyana mubw'abandi ntihagire icyo babavugako uko rero kwima uburenganzira abandi nicyo kibabaza ari nacyo bituma ababa bafata ingingo ahubwo dushimira n'iyi n'amaradiyo abivuga aha tubibwira n'abo bari arusha twibaza ko turiko turabakebura tubabwira yuko mu gihe ibyo baba ariko bariga byose babe bashyira ineza y'abarundi bose imbere n'ahandiho benshi bibaza yuko umenga umuntu ariko arabivuga umenga ariko arashaka akazi ku arusha umbere bibaza ngo namahere umuntu aza kuyorayo ariko ntabwo ari ibyo nukuza guharanira agateka na cyane cyane ku murundi uwari we wese ko yubahirizwa imbere y'amategeko kuko itegeko niryo rikingira umuntu niryo riha uburenganzira umuntu iyo bibaye gutyo rero nta ushobora
kubikanya ndabona kanya katujanye mushyana Emmanuel Nengo musozere akanya kagiye
yubahirize buze
Etu wibu tenchu timwe se komuniko mula banda nyakumvi za iladio injwi jamerika. Tulikumu na Muhammad. Mwili weneza?
Mwili weho.
Mwili he Muhammad?
Kye uvo samzendi mkiruondo.
Ilindi zina ninde?
Ilindi ndikuma na Muhammad.
Ndikuma na mula siki wazo mula sichi mvilo. Mukanya gato ichane gosa kanya kalaji?
Evo ndashni ki wazo. Mwijanyo nivi sivi janyo liko ya ziri arusha. Mwili ya warondi. Mwe muremure yitiheje neza cyabona ko abantu benshi bamubashira imbere ibiganiro kandi bera inyuma y'igihugu kumwe mu twatifata nk'umengo ibiganiro z'amagabo banyama kuko bamubagenda batazana ihumure mu banyagihugu hanyuma tubashima kuvuga kandi no kwiki kibazo n'iki ejo fosa yaje gushikiriza kijyanye n'amoko musanze ibintu by'amoko barakwiye kubirengera kuko turabona ko umengo bashyize imbere ibijyanye n'amoko naho bazoshika no kuzi
murakoze cyane rwose Muhammad ndikumana reka duhe n'ijambo Severino abashyira nayo turabasaba bishyuriye rimwe ibyo bibazo Severino mwiriwe neza
amahoro neza
amahoro muhehe
twe turi ngahe Bujumbura muri bwiza
irindi zina ninde
Sindizera Severino.
Sindizera munyarutse cyane gose kibazo cy'imviro.
Ego murakoze cyane. Jeje nashaka gushikiriza hanini. Nashaka gushikiriza ku biganiro bimwe biraba ko hanini bo kuyumvira kibazo cy'abatwa kuko kugira ngo demokarasi itere imbere hanini bararaba ikintu bita inkehwa. Iyo inkehwa rero zidafatiwe ko Nicyo gihe demokarasi ntibirashinga imizi ku bihugu byose niko biteza kugenda. Hanyuma kiri nacyo kugira cyo ndangiza. Ndizera yuko byo byose naho batadutumiye muri biganiro. Ndizera yuko ibizokurikira bazodutumira natwe kugira ngo tugire cyo dushikirize. Ahandi ho n'ukuri yoba ari inzira itari nziza ku bwo buryo kuko abatwa nabo nyene n'abarundi mu bandi
n'icyo
nashaka gushikiriza
murakoze sindizera Severino reka mukanye gatoye cyane rwose mushana defense rugema mwishure ibibazo kandi byimvira bishikirijwe na Muhammad Ndikumana na sindizera Severino mukanye gato umuntu umwe ndabona kanya kagiye
ego me ikintu benshi Mwanyuanyu waguma wagaru kako nichuko ubwo kubutushigu imbere. Kandi chokino nukulitwa jihulieko. Niwaza yuko abarundi kubinuwaru yuga mitemba garuwe mnongi tandatu na gata andatu. Na wabugi unomusi tukibuka nyaka mnongi tano nungwe iheze iyo republikije. Ariko naka nukaka rusho nagato tuona abarundi bagize mumibereho mkubana. Ahubwo ibintu bitera byunyuka ngira murabona yuko abari hagati mu gihugu musigaye mubona yuko abarundi tubaho nk'abanyagihugu b'ibihugu bibiri niko no vuga ugasanga bamwe bavuga ati bariya babandi ugasanga turiko twitana babandi kandi turabe n'igihugu turabarundi twese ikintu no babwira cyo nuko ntawo tuzoshirana twese turabarundi uburundi turabusangiye no murima w'isangi twahawe n'Imana twarazwe na basokuru igihugu tuzokama kikigabura uko bizogenda kose naho murazi neza yuko n'ubu ndiko ndavuga igihugu harawe na gihugu bangaye bagatigiye gucabuca amavukiro ibyo bintu nibitera soni aha rero ico novuga nuko ibyo zamuko birababaje kubona tubivuga cyane mugabo nsubiye inyuma gatoya bivugwa cyane kubera abatwara babishyize mu ibwirizwa shingiro bakavuga hajye handitse abahutu n'abatutsi bo hashira barundi tukitwa barundi ibyo zose zotunezera nawe tura kuja kuvuga ngo baganwa ni bavugwa abatwa ni bavugwa izo ni zose za kuvugwa mugabo rero mugihe hari amakota ibyo bintu nico gituma tuvuga tuti ubwoko bwose ni buvugwe aha rero jewe
akanyakagiye mushana i defense
sozera barundi nsabiza barundi yuko ikibazo cy'ubwoko nta muntu asaba ubwoko umuhutu ariza hari umutware yiza hari umuganwa yiza hari umututsi arizi ahari ivyo rero nibaza yuko dute akamu abanyepolitike yuko ivyo bakora byose bo bikora barondera amahoro ya bose
egome musena he
umuntu nyavugwe ngo ari abafite amahoro kandi tuzi neza yuko haba ariko baragore guhanze igihugu bamwe bazira ubwoko abandi bazira ingorane za politiki ibyo bintu byari bikwiye guhagarara
egome reka duhe ijambo umushyana he ndabona kanya kagiye umushyana he defense
hata intwaro nyayo nta butungane nta majambere ahaba
umushyana Emmanuel Nengo namwe mugira ico muvuze kujashikirijwe na Mohamed yashikirijwe na Mohamed Ndikumana na Sindizera Severino mukanye gato umuntu tumwe kukonda keneye ko mugira ico muvuze cyane cyane kugereka ibiganiro biko bibera yarusha duga kwijambo
ego ico no bivuga ko nuko tuguma tugaruka ku bivyo byamuko kubera ni kahise na ku Burundi n'ibyo kababaje kandi twifuza yuko twobivamo tugatera tuje imbere gutera tuje imbere rero tuzobishikaho bigenze gu tuzobishikaho ari uko ababa bagiye mu ivyo biganiro tugatiriko turavuga cyane twebwe tubaha mu gihugu hagati kubiba biriko birakogwa ku mategeko cyane ku masezerano tuba turiko turagira aza
egomeza
banda harura ngo bariya nibo bateza guterukirwa uku bari n'abateza guterukirwa uku
egome reka ndabona kanya kagiye mushyana he nengo
ndabona rero yuko kubari Arusha nk'ubu turiko turabivuga ndibaza ko bamwe babyumva cyangwa baza kubimenya byo babyiza rero badufashije kuguma dutera tuje imbere kuburyo tuzotinda dushikira ya
egome
ibyo byamuko bitaza mu by'amategeko
nengo reka mukanya ndaguha
wese ashobora kugira uburenganzira ku bintu byose by'uburenganzira biraba ubuzima bw'igihugu atanumwe akumirira
ndabona
hari ibyo kumiga riba riboneka kandi ryanditswe n'ibyo byo kuko nta numwe abayirwa abigarukako
ego reka duha kanya mushana hahe Rugema defense na wenyine sozere cyane cyane akamumotera abari Arusha nakahe bazo rangiza ibiganiro ku itariki y'umunane ukwezi kwa 12 ikintu mwifuza ko burangura niki amasegonda 30
ikintu nifuza ko burangura nkuko ndumunyagihugu nuko boraba ingorane ziriho ubu muri iki gihe bakaraba bakibanda cyane cyane ku banyagihugu bagowe bariko bazira indyane za politike canke indyane za moko bagashimikira kuri ivyo kugira barabe ingene abanyagihugu boronka icizere cyugira basubire mu gihugu cabo abo cane cane nibo bababaye niwo dushaka yuko boshimikira ko kandi kini naco kuvyerekeye politike tugasaba abo bose babanyepolitike banyamigambwe bari hanze buhabwa ubushobozi bwo kugira basubire mu gihugu bagende nabo gutunganya ukwiyamamaza kugira habe demokrasi nyakuri abantu batore abo bifuza atamushikano atatera
bwo kanya
ivyo bintu kuba kwa ivyo washimikira
reka tumuhe na kanya umushana Emmanuel Nengo nawe nyene aterakamo abari mu biganiro yarusha ibintu mwifuza ko urangura nibihe muri iyo minsi bazoba bakoraniye muri ico gisaga
icyo bakwiye kutuzanira nuko ibibazo baba barashize imbere babona ko ari inkora mutima n'uko yabizanye nuko bo biganira bashira imbere imeza ya bose kugira ngo twebwe turi mu gihugu hagati n'abari hanze y'igihugu batahe umwe wese atangure kuronderera kazoza umuryango w'iwe atunganiwe yicayeye yumva kari kararonderera kazoza igihugu abo banyapolitike rero bariyo n'abandi batandukanye niba bikorera yako hanyuma bakumvikana mbere nk'uko bavuga bati ngo bikaba ibya nyuma
Ndabona akanya katujanye Emmanuel Nengo nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turabashimiye cyane gose nawe mushinga ntaye Defense Rugema ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye n'abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukadushimiye kandi na Fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye mwese inshuti mwese mwadukurikiranye tukaba tubifurije kandi amahoro Nous m'en gros, nous a, nous a, nous a.